Iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze. Amakuru yo ku isi muragezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, turamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu yarashyize ku rutonde rwirabura rw'imihari mpuzamakungu y'iterabwoba imihari ibiri igendera ku byiyumviro bya kiisilamu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'uwo muri Mozambique. Iyo mihari yagizwa kuba ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kiisilamu, umuhari Allied Democratic Forces ADF mufunyafunyo y'icyongereza wo muri RDC hamwe n'indongozi yawo Seka Musa Baluku hamwe n'umuhari Ahulu Suna wa Jama wo muri Mozambique n'umukuru wawo Abu Yasir Hassan yiswe imihari mpuzamakungu y'iterabwoba. Kuyita uko bibuza abanywanyi bayo kugendera muri Amerika, amatungo yose bahafitiye arafashwe no kubuza Abanyamerika gukorana ibikorwa by'urudandaza nabo hamwe no guhana ububaha ifashanyo no kubafasha mu by'ingendo. Amerika yise iyo mihari ISIS DRC hamwe na ISIS Mozambique. Abandi Amerika yafatiye ibihano ejo kwa gatatu ni abana ba Min Aung Hlaing, umukuru w'akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi kandi kegekwa ko amabi ariko akorerwa abari mu myerekano muri Myanmar. Ubushikiranganji bw'ikigega bwa Amerika buvuga ko amatungo yose boba bafitiye muri Amerika afashwe. Amerika iza yaramaze gufatira ibihano abategetsi bakomeye harimwo uwo mukuru w'ibiro bya gisirikare kandi akaba ari nawe arongoye igihugu muri iki gihe hamwe n'abandi bategetsi bo muri ako kagwi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Umudiplomate wo muri ambasade ya Ethiopia hano i Washington yaratanze imihoho cyo ku munsi wa gatatu avuga ko yabikoze kubera intambara iriko iraba mu ntara ya Tigre mu gihugu cyo cha Ethiopia. Murwete guguruye yanditse icegera cha ambasaderi wa Ethiopia i Washington Berhane Kidaner Mariam yavuze ko atanze imihoho kubera intambara yisi iho nyabwoko iriko ibera muri Tigre hamwe n'amabi leta iriko irakora mu bindi bice bya Ethiopia. Ihungabana ryitumatumana ko hamwe no kutabasha kuronka amakuru ahagije byatumye bigorana kumenya neza igitigiri cy'abamaze gufira muri izo ntambara. Tukiri muri Afrika, abasirikare ba Libya barabohoje ejo ku munsi wa gatatu abimukira 120 bari mu byara by'abakora urudandaza rw'abantu mu buraruko bw'igisagara cha Bani Walid. Igisirikare cha Libya cyavuze ko abo bimukira bagizwa hanini n'abanyamisiri babohojwe mu gitero cyakozwe mu gatondo mu bwihisho bw'abo badandaza abantu. Abarokotse bavuga ko bakorewe ibikorwa byo kubaboreza igufa hamwe n'ubundi bubisha butagira izina. Muri Amerika, amareta mwamwe ariko aratezurira abanyagihugu ku ngingo zafashwe zo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa COVID-19. Amareta ya Michigan na Louisiana namwe muri ayo mareta avuga ko ariko arabohora abanyagihugu bayo bishinzwe. Muri leta ya Texas, Ulamatari Greg Abbott yarakuyeho kwambara udufukamunwa nk'itegeko ryari ryashinzwe kugira uwo mugera ntiwandukire abantu ku bwinshi. Yavuze ko kuva ejo kwa gatatu abakora ibikorwa byose by'ubucuruzi bemerewe kugurura ku rugero rw'ijana ku ijana. Perezida Joe Biden yaragabishije ko ate kubiri n'izo ngingo na cyane cyane kureka abantu bagakoranira hamwe batambaye udufukamunwa muri iki gihe, akavuga ko ariko cyari ikomeye cyane kuko utwo dufukamunwa twaratanze umusaruro mwiza mu bihe bya mbere.
Abizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti banywanye iyi mwumva na Radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 45.31 na metero 41. Kongera tubahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Impunzi z'Abarundi bagera kuri 400 baba mu bihangari byo mu nkambi ya Murongo muri Congo ejo kwa gatatu bakoze imyigaragambyo isaba ifungurwa n'uburyo bwo kubigura.
Banyakubahwa, nicyuvanga kuri uyu mugozi twaje gukora mandamano. Mushaka mutoriki ikinogo mwimbe muduhambire rimwe.
Kuva batuzana ntanje baraduha n'amafaranga ntayo. Tugiye gupfa n'inzara.
Kuva dushikaho baraduha two kujya dukeye dufungurira ho nyene iminsi itatu. Kugera uyu munsi nta mfungurwa nimwe turigeye dusubira kuronka.
Abo ni bamwe muri abo Barundi b'impunzi bacumbitse mu nkambi ya Murongwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi no ku rwego mpuzamahanga ishima icyemezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye cyo kubabarira imfungwa 5,200. Urukiko rukuru mu Rwanda rwarayirutesheje agaciro ubujurire bwa Paul Rusesabagina basabaga gufungurwa kuko yemeza ko yajyanywe mu Rwanda ashimuswe. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye ntimujye kure. Turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru yo mu karere turahera mu Burundi. Mu minsi mikiri imbere imfungwa zigera ku 5,200 zahawe imbabazi na Perezida Evariste Ndayishimiye zizarekurwa. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ishima icyo cyemezo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Cavenio Nkuru uri Kigali mu Rwanda arabitubwira mu buryo burambuye.
Ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugirira ikigongwe abanyororo bagera ku 5,255 yerekeye abanyororo bakatiwe gufungwa imyaka 5 n'iyiri munsi, abageze mu zabukuru barenze imyaka 60, abagwaye indwara zidakira, abaciriwe wo guherayo bamaze guheza ica 4 c'igihano cabo, abagendana ubumuga bwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe, abagore bibungenze n'abana batarashikana imyaka 18. Amashami yigenga aharanira gateka kazi na muntu n'akabanyororo arashima iyo ngingo yaherutse gufatwa n'umukuru w'igihugu n'ahabo yerekeye batarasohoka amabohero. Yamara ayo mashirame asaba ko icyo gikogwa cyo kwitonderwa abegwa niyo ngingo bose bakarekugwa. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ugitsata c'amategeko mishyame ya Kate Burundi yibukije kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika ko hari n'abandi bari ku rutonde rw'abategerezwa kurekugwa mu ngingo nk'izo mu myaka 3 iheze ariko n'ubu batarafungurwa.
Tubitunejeje kubera ko byishura ku ngorane twamatiriko turavuga yuko amabohero yo mu Burundi yarengewe cyane n'ibitigiri kuko arimo ibitigiri birengeye cyane ibyo bari bafitiye ubushobozi bwo kwakira. Ahantu babwira yuko mu bitigiri twebwe dufise nuko hagati mu kwezi kwa kabiri igitigiri cy'abanyororo cyari kingana n'ibihumbi 13,200 inshuro zitatu zirenga ku bushobozi amabohero yari afise. Murabizi yuko no mu 2018 hari abanyororo bagiriwe ikigongwe n'ubu batarava mu buroko. Reka mbere no mu 2017 igihe baza no guhamagara bari kugwa mu ibohero ugasanga bene abo bantu amazina yabo arasomwe mu yandi muca baguma mu munyororo. Murabona rero kwishyirwa mu ngiro gye n'amategeko kenshi ryama ritera ingorane.
Iyo ngingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye irekura hafi ica 2 c'abanyororo bose bari mu gihugu. Yamara hari imigwi y'abafungwa iterekeye. Abona bafunzwe bagirizwa ubwicanyi guhungabanya umutekano w'igihugu, abashatse gutembagaza ubutegetsi, ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho canke ababifatanwe, abagirizwa guhotera agateka kazi na muntu canke gufata abagore ku nguvu n'abandi. Abo baharanira agateka kazi na muntu basanga ari urwitwazo kugira ngo abafungiwe imvo za politike ntibarekugwe, kandi ari nabo benshi banafungiwe ubusa nk'uko bisigurwa na Kate Burundi rifasha abatari bake kuburana.
Tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano mu 2015 kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye mu myerekano canke bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa. Benshi usanga baje baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana ko bashigikiye imigwi igwana ugacusanga biri muri bya byaha ubutegetsi uvuga yuko uwagirizwe ico caha iyi ngingo utamuraba ca bituma ataciza gufasha mu byerekanye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cacu.
Kurundi ruhande ishema mpuzamakungu Human Rights Watch iryo ryo risanga kure kuri imfungwa za politike arico cari kuba igikorwa cihutigwa ku mukuru w'igihugu kugira ngo agarukane ituze mu gihugu. Lewis Maje atwari igisata ca Human Rights Watch muri Afrika abona ko hari n'impunzi zakuwe muri Tanzania mu mwaka uheze zija gufungirwa mu Burundi zari zikwiye kurekugwa.
Parmi les gens qui sont emprisonnés au Burundi, il y a les gens qui sont emprisonnés.
Ati mu bantu bafunzwe ataco bagirizwa babwirizwa kurekugwa mu bandi. Kubwacu harimo impunzi z'abarundi 8 zari zahungiye muri Tanzania zakuwe mu makambi ya Ndota na Mutenderi bakajanwa ku nguvu gufungirwa mu Burundi. Ivyo bagirizwa ko bashatse guhungabanya umutekano w'igihugu nta shingiro bifise. Nabagiye kugwiza igitigire cy'abafunzwe gusa n'abandi bafungwa aba politike nibarekugwe. Kubwacu umushikiriza manza mukuru yobakura ko icaha canke bagahabwa ikigongwe nk'abandi bakarekugwa ahubwo hakogwe amatohoza maze hamenyekane ingene izo mpunzi zakuwe mu gihugu cazihaye indaro gushika mu Burundi. Kurayo makenga yose umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane arabahumuriza. Cynthia Olri irakoze yabwijwe rya Amerika ko ari igikorwa kigiye kwitonderwa kugira ngo abegwa n'icyo kigongwe c'umukuru w'igihugu bose barekugwe. Cynthia Olri irakoze ntiyashimye kutubwira byinshi yamara yemeje ko hamaze gushigwaho umugwi uri kurakwiragira mu mabohero yose ukora intonde z'abazorekugwa. Ntiyavuze ryari bazorekugwa gusa yizeza ko icyo gikorwa kitazo teba ku kibazo c'abafunga ibi vya politike. Yatwishuye ko ubwo bushikiranganje bugiye kubishira mu itangazo buzoshira habona. Icyo bikoze ni ingingo irindiranywe igishika cinshi n'abanyororo. Umwe mu bafungiwe imuramvya hagati mu gihugu yatubwiye ko hari abanyororo basigaye barara badasinziriye barindiriye ko urwo rutonde rw'abari kugwa rushigwe habona muri iryo bohero. Uwo yarangije igihano ciwe mu mwaka uheze yamara akaba atararekugwa yizeye ko we n'abagenzi bo basangiye ingorane bazoshikirwa n'ico kigongwe yita ko ari ico umuvyeyi se Barundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Urukiko rukuru mu Rwanda rwarayirutesheje agaciro ubujurire bwa Paul Rusesabagina wasabaga gufungurwa kuko yemeza ko yazanywe mu Rwanda ashimuswe. Rusesabagina yagaragaje kutanyurwa n'uyu mwanzuro ahita yongera kujurira. Inkuru murayigezwaho na Asumta Kaboye.
Ni icyemezo cyafashwe n'urugereko rwihariye ruburanisha ibyamuzamahanga n'ibyambukiranye imbibi. Ni icyemezo cyabaye Rusesabagina ari kumwe n'umwunganira we bari mu rukiko ndetse n'ubushinjacyaha buhagarariwe abandi baburanyi bari kuri gereza ya Mageragere aho bakurikiranaga urubanza bifashishije ikoranabuhanga. Urukiko rwanzuye ko ubusabe bwa Rusesabagina bwo kuvanaho icyemezo kimufunga by'agateganya gasubira mu buzima busanzwe kuko yagejejwe mu Rwanda binyuranye n'amategeko ashimuswe nta shingiro bifite. Uyu mwanzuro watangajwe ku gicamunsi kuri wa gatatu nyuma yo gusuzuma ubusabe bwe n'ibiteganywa n'amategeko n'impamvu zatanzwe n'ubushinjacyaha. Urukiko rwanzuye ko Rusesabagina Paul atagejejwe mu Rwanda mu nzira zikoreshwa mu guhererekanya abanyabyaha ariko ko yahageze ashutswe. Rukomeza ruvuga ko nta kigaragaza ko hakoreshejwe ingufu cyangwa kuvogera ikindi gihugu. Urukiko rwavuze ko kuba yarashutswe binashimangirwa n'imvugo ya Bishop niwe mwungeri Constante watangarije urukiko mu cyumweru gishize ko ari we wakoze amayeri yo kumugeza mu Rwanda. Urukiko rwavuze ko hari inyandiko zerekana ko ari ihame mu mategeko kukurikiranyweho ibyaha atavuga ko ataburanishwa yitwaje ko yafashwe binyuranyije n'amategeko. Rwavuze ko harebwa ibirebana n'amategeko n'ibyakozwe, imihango yose yakozwe byubahirije amategeko, ndetse ibyo avuga ko yahamagajwe binyuranyije n'amategeko nta shingiro bifite nabyo, kuko no mwibazwa rye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize wa 2022 yamenyeshejwe uburenganzira bw'ahitamo kubazwa atunganiwe bitewe n'ibyaha akurikiranyweho n'uburemere bwabyo. Urukiko rusanga atarekurwa kuko n'impamvu yatumye bishingirwaho igihari. Umucamanza yahise atangaza ko ubujurire bwa Rusesabagina nta shingiro bufite.
Urukiko rurebye imanza zagiye zicibwa mu bindi bihugu n'inyandiko z'abahanga zagaragajwe, hakanarebwa ihame rivuga ko gufatwa mu buryo budakurikije amategeko bidatuma ifungwa naryo rifatwa nk'aho ritayubahirije rikurikizwa mu bihugu byinshi, rusanga atari ihame ko iyo ukekwaho icyaha ageze mu gihugu cyamushakishaga bidatuma adakurikiranwa, kandi bikaba bitabangamira ko acirwa urubanza ruboneye. Urukiko rurebye kandi ko imihango irebana n'ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina Paul ageze mu Rwanda yakozwe mu buryo bukurikije amategeko, no kuba akurikiranyweho ibyaha biremereye birebana n'iterabwoba, rusanga impamvu yuko yazanywe mu Rwanda ashutswe itatuma hakurwaho icyemezo kimufunga by'agateganyo, hakanateshwa agaciro ibyakozwe byose birebana no kumukurikirana ageze mu Rwanda. Rwemeje ko inzitizi yatanzwe na Rusesabagina Paul yo gusaba gukuraho icyemezo kimufunga by'agateganyo nuko kukivanaho byatuma ibyakozwe byose mu kumukurikirana biteshwa agaciro nta shingiro ifite.
Rusesabagina yahise agaragaza ko atishimiye iki cyemezo, maze ahita asaba umwunganira mu mategeko Maitre Rudakemwa Jean Felix guhita atangaza ko ajuriye, ndetse ahita asaba ko urubanza rwaba ruhagaritswe kugeza igihe ubujurire bwabo buzarangirira. Nubwo nta kindi urukiko rwongeye kuvuga ku busabe bwa Rusesabagina n'umwunganizi we, itangazamakuru ryahawe amakuru n'abashinzwe itangazamakuru rya guverinoma ko urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kane. Abanyamakuru basabwaga kuzuza ibisabwa byose kugira ngo bazitabire uru rubanza. Paul Rusesabagina yabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya MLCD ifite umutwe w'ingabo FLN ushinzwe kugira uruhare mu bitero byagabwe mu Rwanda bikagwamo abaturage mu bihe bitandukanye. Akurikiranyweho ibyaha 13 birimo iby'iterabwoba, byose arabihakana. Rusesabagina azwiho kandi nk'umuntu wahawe igihembo gikomeye gitangwa na perezida wa Amerika hashingiwe ku nkuru ye itavugwaho rumwe kugeza ubu ko yarokoye abantu muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Inkuru yakinwe mu filime Hotel Rwanda yamamaye ku isi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tukiri mu Rwanda, ukwezi kwa kabiri kuratangiye. Umuryango w'umusezi w'umunyarwanda Inosa Bahati Umuvuzi, abavandimwe be kimwe n'undi musizi Junior Rumaga ntibahwemye kwiyambaza inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda, ariko nta gisubizo gihamye barabona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiruhusa uri i Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru.
Kuva rero tariki 7 yabura kuza kwa kabiri kugeza uyu munsi ku itariki 10, nta gishya rwose, nta gishya cyari cyagaragara. Gerageza kuvugana n'ubuyobozi umunsi ku wundi, ababaza ibintu bigeze, ababaza se nta makuru mashya mwandusha, nta kanunu igisubizo n'undi bambwira ko bakiri kubikurikirana. Ubwo nanjye magara mw'ibyo birenge,
Hanyuma abayobozi muvugana naba hehe
mvugana na nari ubuyobozi bwari haba hano kuri Gikota haba no kuri site ya Nyanza aho natanze ikirego kombi ngirageza kugenda aho bigeze kubikurikirana urumva ntabwo nakwita umugambi waho bageza bikurikirana ubwo nibagira igishya bambwira ko biri koze nzababwira nama ku ruhande rwanjye nka rumaga ntabwo ntekereza ko bati yabarasotse igihugu bibaye nyine numva nanjye byantungura wenda mpagarare nanone mu rugo ruhande bibaye nanjye byantungura nk'uko wenda nabo ntekereza ko byabatungura ariko ndumwe mu bantu n'ubundi babanaga na Bahati mu nzi nyine ndumwe abantu babanaga na Bahati umunsi kundi ndumwe abantu bahuzaga na Bahati mu bintu birenze kimwe numva yuko biramutse ari gahunda yo kuba yasohoka ntabwo byari kugera ku rwego rw'uko njya kumurangisha nakagombye kuba nari mbizi nibura kandi nanone ikindi kiyongeraho ntabwo ari ikintu cyoroshye ku muntu mu byubike bw'imyaka kugira ngo telefone y'imara ukwezi itariho akaba nta nshuti nta muvandimwe yabwira ngo ndahangaha icyo cyo ntabwo nkemera ku ruhande rwanjye ntabwo ntekereza ko yaba yarasutse igihugu wenda mu buryo buri aho ngaho cyangwa yarihishe mu buryo buri aho ngaho ntekereza yuko nyine ibyo bari gukurikirana nibyo kumenya aho yaba ari nibyo bizatubwira igisubizo cy'ukuri neza yuko wenda yaba yarasutse igihugu kuko nabyo birashoboka cyangwa yaba akiri mu gihugu ubwo urumva aho ngaho harimo ibintu bimeze nkaho ni ugukekeranya twembi turacyahagaze mu kigo cyo gukekeranya ariko bo bafite mu nshingano kuko biri kose buriya bafite uburyo bagenda babikurikirana kugeza igihe tumenye igisubizo cy'ukuri
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukiye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo kwa gatatu impunzi z'Abarundi bagera muri 400 baba mu bihangare byo mu nkambi ya Murungwe bakoze imyigaragambyo yo gusaba ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM kubaha amakarita ashyirwaho amafaranga yo guhahisha kuko barambiwe ubuzima bubi babayemo bwo kutagira ibifungurwa. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Murungwe mu ntara y'Kivuyepfo.
Tumwe dushika ngaha twebwe no kubera kuva kutuva iwacu turi impunzi z'imwisange zavuye mu isange zicana abanyakavimvira dushika ngaha i Murungwe kuva dushikaho baduhatwa kujya dukeyi dufunguriraho nyene iminsi itatu kugera uyu munsi nta mfungurwa nimwe turi gya dusubira kuronka nta n'isabune yo koga nta kintu na kimwe banye kubahwa nticyuva ngaha kuyu mugozi twaje gukora mandamano mushaka mutoriki ikinogo mwimbe muduhambire rimwe twega nituva ngaha kubera ko turiko turumva izindi site ziriko ziraronka amafaranga natwe kuva dushika ngaha tukaba tucyagira turonka imfungurwa twumvise ko hari two kujya twintica ntikize bagomba kuduha nka tumwe baduha tw'iminsi itatu umukenyezi ubu arahwera umwana arahwera umugabo arahwera twese nta n'umwe yohembura ubundi niraraho tuza kugiba ubu bamaze gufatwa n'imishingiro kukubera ko tugiba tutaririmiye twega nta kintu na kimwe duhindura ko tuguma ngaha tuveho twishwe canke dukidijwe ntange dushaka badusumire nkuko bariko barasumira abandi kuko turoza agafaranga nako twosuma ariko kugeza uyu munsi n'isaha izo njye baduhenda ngo ziriho zitahari ntazo tuzi ntazo tumenyere mwamezi abiri tugiye ko tubaye ngaha twega impunzi z'Murungwe tugomba dufe abandi barorera twega abategetsi ntacyo ariko badufasha abariko barakora nta kintu na kimwe twatwongerereza abo muri pampo nimuturabire abo hirya no hino nimuturabire mugabo twega ikico turira mariya dufise no gushaka gusuma nk'abandi
icyo ushaka kuvuga ngo shikiriza nk'uko inzara amaze kutwisha n'ingoyi bamwe bamwe maguru yavyimbye impetse yacuramye ndiko ndabeza gategire cyamonge monge tugaba monge monge twaje mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 11 abandi barasuma ya ameza ne yose arahera batubwira ngo turindiriye ngo turindire abari nyuma aribo aba bamaze gushika mu kwezi kwa mbere muri abo bose twese turi hamwe rumva tumaze kuko tusangiye inzara aho rero tuko turabwiye musanera aturabira utwo basi bo bagena tube tuzosuma cyangwa tutazosuma ibintu bihaye kubiravugwa ngo hari ubwo kujya buke ubwo kujya kwena ngo dushaka twebwe ko twarushe monge monge nayo irarushe kuko hari mu kwezi kwa 11 ari inzara n'inzara bidushaka ibyo byo nidushaka ibyo kujya byabo ndushaka iniki kuko abana maze kudutukirirako monge nawe monge monge nawe twese twese turi hamwe nabo saje mu kwa mbere dushaka udufaranga twoza dukiza abana bacu nawe turi ngaha imurongwe igisana umwanya abana nubarisha ariko bararira nibararonko utwo bafungura turi kumwe bose nabisange bose
kibazo dufise twebize impunzi n'inzara tumaze imyaka 2 muri sanje turi impunzi ubadukuye mu isanje badushikije hanga ha imarindi kugeza icyifuzo cyakuva batuzana ntanje baraduha n'amafaranga ntayo tugiye gupfa n'inzara ntagasabune ntaki aho tugiye kwicwa n'inzara turakeneye bahamari zo njyaza babasha kuduha uno munsi baduha amahera twaramenyera inzara yatwishe
ni ukuri twege twaje mu kwezi kwa 11 mu 2020 tugera ino badushira mu bihangare bamaze kudushira mu bihangare bo bace bigendera wamenga ni nk'imbwa bataye yaboze twarabaye ngaha amezi 5 tutarya tutagira ikintu twifashisha none ubu no munsi twaje kurondera sikope dusume nk'abandi tube nk'abarefuje nk'abandi ikindi kintu gishe kinkwaza nuko nje numva ngo twaje mu kwezi 11 ngo twageze kuri rusasuma ngo tuzopokera ngo abaje mu kwezi kwa mbere mukavimvira ngo ntibazopokera tuje twumva ngo meshaje ije ngo ivuye ku shefu wa antene ngo tugaburinja kiri mu ngira z'imisi 15 yaba bakavimvira yaba nabo monge monge ibyo rero twege dukeneye amafaranga
ni ukuri cyo mwadufasha mwadukorera nibarabe n'ukuri bagarukire abajyetwa agateka ko kugarukira abantu baraba ukuntu tumerewe nabi ino mu gihugu cya Kongo tugomba dupfe turaheze kite bagiwe twe kuko tuvuye muri ka transit nimutugarukire baduhereze sikope dusume aha dusigaye tugenda twinukira ntitukira nka gasabune ugira kuja gusoroma gasombe k'umuntu bakakwirukako ngo siyo twarimwe n'ukuri bavyeyi mudufashe
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
murumva radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika murabisanga kuri internet ni kuri www.radioyacu.com kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu cyote mwarimo duteza amatwi ahane ho dusoreje amakuru n'ibiganiro byo muri iki gitondo ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenze banje bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije Fatuma Karara Alimase niwe washyize hamwe amajwi kuri micro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.